Muva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri nondwi ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku buzima, amagara n'ibikogwa by'iterambere by'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Muri nondwi tugiye kuganira n'abajejwe ishirahamwe YBSP ryerekeye gufasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane bantaho nikora.
YBSP ni runani ruhurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara.
Muri yo ntumbero YBSP irasuye gutera kamo ufasha Uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire icyo bimariye ejo.
Jewe nawe turaze kamara kuja ku ishuri n'inyungu bizanira igihugu.
Uwo ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri, tuje hamwe turondere ibikoresho by'abana.
Dushigikiranye rero guterera aho umwe wese ageza, kuko umwana wo mu ibarabara ni umwana nk'abandi.
Umoja ni nguvu.
Kakaeli wawarungurira, kagafana wawaruma, unumusu ne kugahindura mu uniform cyane kanye. Sorori kaye, sorora uniform, hari ikibazo.
Nanzi na fashibu.
Kasi tujye ku ishuri.
Kaye.
Sorora uniform.
Mwasi umwe.
Ishuri ni kumara kuri twese.
Small step, big changes.
Urukundo rumwe.
Imana reya kaba narifise umwana witwa Sabrina yahora ajya mu ibarabara, ariko ntibyari bineze yuko umwana wanjye ajya mu ibarabara. Ndashima Imana yamuriye umwana mu ibarabara, nkabashimiye n'ishyirahamwe ryamufashije cyane akaronka amakaye. Imana ibahezagire, tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye, ama isakoshi na niforome. Murakoze, Imana ibahezagire.
Ndabaramukije mwese. Nitwa Tisenk Fanuela, ndo umumambe wa YBSP. Iyi akaba ari Sorori Kaye Kasiyemu Edition. Mbanjije gushimira abantu mwese madufashije mu myaka itatu iheze, hama nkaba nongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri. Iyo cupa wonyoye canke iyo sahani usoroye, muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho zabo basubire ku ishuri. Fasha nawe warafashije.
Ndifuza ishakoshi,
iniforme,
amakaye,
ikaramu,
kreyo, late, gome,
ibirato.
Muri icyo gikorwa rero bakaba bafisemo umugambi bise Sunday Meal. Sunday Meal ni umugambi wo kugaburira, gufungurira abana bariko barafasha muri iryo shyirahamwe, kugira ngo baje hamwe rimwe mu ndwi ngo babafungurire, babaganirize, bongere babahe n'inyigisho muri rusange zobafasha mu ndwi hagati. tugiye gutangura kuganira n'umuyobozi w'irishira hamwe mushinga ntahe Arthur Mugisha atubwire muri make ivyerekeye ishira hamwe ryabo. Mu kindi gice turaganira n'ubujejwe ibikorwa by'uwo munsi bise Sunday Meal, hama twongere tuganire n'umwigeme yitwa Elsa Josepha yabaye umwe mu bagira neza bashikirije uburyo bwakoreshejwe mu kugira ngo Sunday Meal yindwe iheze ishobore gukogwa. Mushinga ntahe Arthur Mugisha, ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze umaka kajyo ndaramukije cyane rwose namwe.
Ego batazi YBSP nubwo mumaze igihe kitari gito mukora mufasha abana bantu nikora abana bo mu ibarabara mu gihugu cy'u Burundi. YBSP ni ishyirahamwe riteye gute muri make?
YBSP ni ishyirahamwe ry'urwaruka bashe kujya hamwe kugira bashobore gufasha no guteza imbere abafasoni batishoboye, ruhereye cyane cyane muri edikaso y'abana, abana mu ibarabara, abana bantu nikora bose hamwe uko baba bameze. Ego twashobora kujya hamwe tukagenda twasa nabo basari twabegeranya twafungurira joro nabo shaka dimashi mu bya misi yose nabofana kera bari bamwe barara uye dusobanuye ijana na 120 twatura nabo shaka dimashi. Ego tugahura nabo tukasangira tukayaga tukaba tukuno byagenze mu ndwi hagati ubona cyabana mu barara nuko menshi babyibaza tukigabura bana mu barara kera baramwe barara mbwawe uye twageze amashuri kumba twabonye ko tushobora gufasha abana bose twese tugakeka dufate nombo nkeya y'abana dushobora gufasha wayibese ngaruka bwinshi n'ugaruka bwinshi cyane ngo turike mu makartie makomini nka yose nayo Bujumbura ndimo kandi ko tugaruka ngo promo twacari Bujumbura rero mbaye byaroshe cyane kugana abo bana rero twakugira ngo twashite mu ishuri tugira kampanye miso se mu kwezi k'umunani tutangura mu kwezi kwa gatanu gushaka mu kumunani gushaka mu kucenda gushaka tuhamakaye n'amashakoshi nama uniform awana servant kubera ideke ishuri byose ni asosiasiyo ibaraba nandi byo muhira byeke bufungura na wabyeyi babiraba. Rero bwa mbere twaje dusanga ko hari ikibazo cyo gufungura nibyo mushi twabikora tukabari amashuri tukana uniform rero mu nyuma cyo twatiye kugira rero twaje mu ishuri muhira hari ikibazo cyo gufungura na twaje tuzana umugambi fise women empowerment wo gufasha mu bajya babyeyi babo gufasha nyabukolabora basi kibazo bafite ikintu cyo kubasha tukabaye imitaye mikiri mito mito bakadandaza bakubwira bashobora gufasha urya mwana yavuye mu barabara yatashe muhira kubera twe twasanga kubanza kubakora mu barabara bumva repfo ko umuhira nonye bigenda neza rero bumva twe turakorana n'umuryango turakorana n'abana umuryango wose ugakorana umugambi twasabwa tuse n'abana ku ishuri na women empowerment n'abajya babyeyi babo kubwira ibintu kuko bigeze neza byose kumva ni ikintu cy'amategeko dukora amatora shaka dimashi na muzenye na rubana iko mucamake ni ibyo
ni ukuvuga murabafasha kwiga mukabafasha ababyeyi babo mukongera mukabafasha no kubafungurira kugira ngo mubandanye mubakurikirana. Murafasha cane abakenyezi kuko mwasanze ko bafise uruhara runini mu muryango, murabafasha kurera abana babo. Ico gikorwa kimaze imyaka itari mike hafi 10 kimeze gite? Intambanye mwagiye murabona muri imyaka muriko murakora zari nkiziye?
Basanze hari ikibazo cy'uko batamenye ko baramaze iminsi batabona n'abana babo bakabona gake mu kwezi ko mwaragiye mu ibarabara kenshi ngahanye ubunye abana benshi mu ibarabara bavuye ruguru kera abana bavuye ruguru abari mu ibarabara kenshi bavuye ruguru za ruguru ubu benshi bavuye muri amakartie ari hasi rero mba umubyeyi ashaka kumara mu kwezi atabona umwana mugare twarafashije kubegeranya tubashamwe n'umuryango. Inamba nyitwa ko zibuze ni nyinshi cyane rwose. Icya mbere ni kukurikirana abo bantu kuko birasaba ko umuntu ababa hafi cyane bisaba ko tugira amadefense menshi turabikora tukagira amakotizasiyo abantu benshi baza ko dufite uburyo mbwabo tugerageza gukora amakotizasiyo umuntu wese agerageza kukotiza kugira kibogane neza. Rero twajya mu miryango inama twagize twasabye ababyeyi hari ukuntu batashaka kwitabura neza batashaka kwikora neza hari usanga bafite ingeso mbi batize nubwo byasabaye ko tugira ikintu kubanza kwitwise za disipline mu mubyeyi kumwigisha kumushyira ku murongo bwa iyo disipline ashishe ku mwana. Indi ntambanyira twagize umwana ari ku ishuri twari tubaza yuko byoroshye kubera twatuzi ko biga kubuntu urako biga kubuntu ego leta yasho gufasha abanatisho yatiga kubiga kubuntu kandi byarafashije ne gose nisha majyacu abantu benshi abana benshi biga muri leta urumva abantu bitugura cyane kuriya manzo ngo hari bizatanga kuriya intebe kuriya amakrotire kuriya ikigo cyane bitwara amahera menshi cyane gose urumva abana ijana na mirongo ibiri abana na mirongo ibiri bariko charge ya association itagira amafaranga muri stade ari mbi na cotisation ikiba cyoroshe tura depense mara tari make ku kwezi mugaya imana ya mayi ko zenyene harantu bitanga akayatanga sino ni kibazo kikomeye cyane cy'uburyo bw'abana bwo kwishuri n'amafredo suivi kugira ngo nakurikirane abashyire hamwe umwe tufashe tubona ko akeneye kwanza n'umugambi twifuza kujya muri kabyoza yuko twashyira hamwe tukagikaya nka santre santre boza baraza bavuye ku ishuri bagashyikira ko umwana avuye ku ishuri ku magiye muhira aca asanga bitameze neza ugasanga abaje gusomera abana nabo tubibabuza cyane rwose shaka imashi tubabona nabo twabwiye ati twize ko atamuntu umwe ajya muri ziri bakabitwemera kandi kera turababona mbwabo ntibashyiza imbaye birakumva mbwabo tubabwira ibintu tuzi ko bigoye urumva mbwabo unyuze afite umugambi umwe kadoza mwari dozagije uburyo tukakira iyo centre yabo aho bazahurira abana bakaza bakinira bagasamara bagasoma ibitabo bakaryoherwa dema tukabafasha mu nzira nziza ibafasha abana gutera imbere ibyo nibyo bibazo twagiye turahura nyamukuru hama nyamara dozagiye kwa mungu gura nabo uburyo bwo gufungura hari abantu bitanga nk'uko kwa esi abikoze na hirya no hino barikora urumva rero ntibigoye cyane rwose mbwabo tuzigati ukazu babonetse ikintu kibandanya cyamaho kubera nabo bantu n'abantu bipropoze umva ibyo bashobora guhagarika ni nk'amakontribution by'umuntu ko navuga mbwa twifuza yuko oba nk'ikintu kibandanya turose nka kompanyi n'amaorganizasiyo cyangwa iyo amasosiyete abikunda tuzigati twe turafashe nk'umaka wose turabikora umva byaba byiza mbwa icyo sinamba nyamukuru kubera turakironka mbwa twifuza yuko cyubamiye tukaba staff kuko twarimo twasinzira ati ejo bizogenda gute ejo bizogenda gute urumva n'icyo ari kibazo kino kibazo nyamukuru ni kubakurikirana cyane rwose kenshi ego
kubakurikirana nibyo birakenewe kugira ngo ntibasubire mu mayira mwabakuyemo none nk'icyo kigo muvuze icyo bagikenewe kugira ngo kibandanye kibakurikirana kibandanye kibaguma hafi icyo kigo none aba bana baba mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura baba hafi na hafi ku buryo ko byokoroha ko ikigo kimwe kigikwira abo bana mwashoboye kwegeranya
ego twese abana bashika vende bari mu Gweza abandi bose bari muri Noho bari muri Noho uterere cyarama abandi vende bari mu Kusaga hariya mu Gikoto hamwe no mu Gweza bari muri Jari abo ni bo nyine twavuga yuko byogora kukuza muri akadira muri icyo kigo mugabo nayo handi twade pasika abantu benshi vende n'ikindi ibintu bigoye cyane rwose abandi rero kandi abonye bara mu Gikoto no mu Gweza bo biramuka neza kuko baratera imbere cyane rwose kuko nta ngeso nubwa mbi ziriyo nta ntaho batekanye twatuje muhira ababyeyi babo kuko turabona amaevolusi ya evolusi zabo turabona ko n'ababyeyi babo bigenda neza mugabo za buterere hariya nke za Carama hariya kure kabisa urabona yuko bakenewe cyane cyane sivi cyane ni nabo batugora cyane mugabo twe tukagerageza bashyira hamwe naho nyine kubera mu buterere muri azi ko mpambize ndazi ko hari abantu benshi baba bakeneye bakeneye ubufasha bwinshi urumva rero bafashe umwe uwundi nawe wumva uwundi nawe bihita bigorana cyane rwose iyo bagumye muri aya nshanwa ine urumva rero byo bitworohera cyane rwose kubera abana boza nta kibazo umuntu yobikora
ya kwashamwe byoroshye mwavuze ko iki gikorwa kandi birumvikana ko gisaba ibikorwa byinshi gisaba kwitanga cyane mwavuze kandi ko ishyirahamwe ryanyu rigizwe n'urwaruka muri bangahe mushobora kuja hamwe mugashobora gukomeza iki gikorwa nyuma y'imyaka yose
ubunye nombe tugeze kwa mwamba tugeze kuri beta
tanu bose bakorera ku buntu
bose
muvuze bose mukorana nabo nabakora ku buntu canke murabahemba mukorana mute
oya bose ni ku buntu kete sasa ni permana umwe gusa abari kuri biho wenyene niwe kuvuga yuko tuhamotivasi tugaho tumuhemba kuko utuye kugaho tumuhemba gusa uburyo butangana n'ibyo akora kwa ritanga cyane gose sino tabegeza kumuha umasego tutatuma ego na communication ego tuyumva kumuhemba guba mbwabo tukacabirondera mbwatwifuza ko nawe nyine umutemba nayo agahembwa agahembwa uko bivugwa nyine usanzwe ivuga detail mbesino abandi bose n'abajene bitanga cyangwa murakora ku mwanya w'abayatanze bavuga ati isomero dutsiri kuko ibintu ibintu niba ndafite umwanya bakaba bitropoza ati jendi furi ego n'ayandi dufite umwe wenyine ano twifuza yuko nashima yuko ego n'abandi binakunze nka batatu byoroshya byoroha cyane rwose bakaba batatu bakira mu bantu mbwabo bumva ibintu by'uburyo biragoye nicyo akoresha uburyo tudafite na twebwe.
Imfashanyo none mukoresha ahanini ziva hehe kugira ngo mushobore gukora ibikorwa bya misi yose canke icyo gikorwa cyo kuwa mungu imfashanyo ziva hehe ahanini?
Icya mbere cyo kuwa mungu narayivuze yuko ari abantu bapakiye abagenzi inshuti abanyi ego na lan twebwe hari dufasha nabo nyene rimwe na rimwe numva n'umuntu ukunda nta bintu byo kuvuga ngo by'amaordinance nta barazi uko nibigenza baraza barayitwara bakatigeze kwaga muntuaesaa ati jewe isogama ngahanye nzatanga mbere nta kibazo ubundi buryo bw'iminsi yose dusanga dufite n'abana icyenda ikigo dufite itwaye abana byaranze ko basubira mu muryango bo twaje tubabwije kubapangira inzu tubapangira inzu bafungura rya asosiyasiyo wiga asosiyasiyo n'umubyeyi wawe niko navuga mu camake ibyo akeneye byose bubu basa umukozi ahembwa na asosiyasiyo agasa umukadirere byose byose yumva ni YBSP ibikora urumva rero abo bantu bose ibikorwa bindi byose apaye asande mili biva amakotizasiyo y'abajene bari mu asosiyasiyo bari hirya no hino isi yose mu Burundi ukwezi ukwezi turatura amakotizasiyo bati turafite depense ifuko turiha ibintu ifuko turiha loye ifuko turiha diho ifuko turiha amadepasima ifuko turiha abana ku ishuri ifuko twenda turiha amadepasima bagiye kubarihira rero byose ntabwo byinshi wayashima kibuze natwe twihangana.
None imigambi mufitiye abakenyezi abo bavyeyi babo bana muri kazoza ko murafise igisata mu ishyirahamwe ryanyu kijejwe cyane cyane kwitaho abavyeyi women empowerment murafise umugambi mubafitiye muri kazoza mwifuza kurangura no gukorana nabo?
Ego cyane murakoze. Ego icyo gisata kirahari gisa naho gikurikirana wanashima bakorakora mbimbi cyane rwose rero icyo twifuza muri kadoza nicyo twatanguye twagitanguye tuko tubandanye tugashyira kuri fin afe two nibimeze bariga hari amaformasiyo bagira zeke entrepreneuria zeke education bakiga gusoma no kwandika bakiga kubana n'abantu rego bagiye amakompetence la vie courante tukarondera formateur tukashobora kureba amarira makeya bakiga pane familiare kubera bajya abantu bakenye bakunda kurondoka cyane umva tuvuga ati tubigishe basi ukuntu bashobora kujya kubyara bashoboye kurera ntibavutse kubyara gusa kubera n'amasosiyo arengerwa ngo bafashe abantu babyara bafashe abantu babyara umva n'ikibazo n'ibyo bakeneye ko babyiga babimenya umva rero twifuza bamaze kwiga ibyo bintu tubabasha tubanyitaye rero twamutaye baraperezanta imigambi yabo tukabyiga tukaraba amakotizasiyo cyangwa tukaraba abantu bashobora kwifasha kuba iyo mitahe tukagira suivi tukadolasa mitahe etape ya mbere ntitubasabe inyungu gukora na bantu twamana na bantu mudukora ko turazinanye cyane ntabwo tuba dufite ko tuzasubiza acyakwibye naho arasubiza buke buke hama mu nyuma niyo rero nshya tubyatsirika muri deni sesemege kutubwiye ko mudoga ari banki twa sesemege ati nabonye bari kudufasha ugati ngo tuguriza amakonti ya gusa nta kibazo ko hoteli mbere nabo nyine urumva nk'icyo ni ikintu cyiza cyane rwose imigambi yo muri kadoza ariko nicyo nta gusa uburyo bwabyo byose ngabo buke buke tuba dukora buke buke nk'uko ikibuga cyacu kivuga most big changes urumva ni buke buke nyine ama impact kuko ntitwagarika ngo tuzindire uburyo aho kudoza ibyo byiza niba poroma utra koresha ubwo twa dufite ukibuke nyene umwe twamumutaye umwe twamwigisha ko nyene twose format kike kwa kwa twakina ba mama batatu muze mugende mwirije ba ntana kwa tubarihisha no kutwa turakora rero twetwe twa mukadoza bo turi imbere bakagira dikasi bakagira disipline za bakaba boss bakaba boss gafasha abana babo ko tube itumbe gufasha abana imyaka itanu yose oya tuzo yuko tubafasha tukageza ahantu maze ababyeyi babo bamaze gufata umurongo bagaca babafasha bakabagumana ko nabo babyaye nibo babyeyi bano batizofata amahasuzo mbitu bwa mbere
ego Arthur Mugisha umuyobozi wa YBSP turabashimiye cyane ku kanya mufashe kuganira n'ijwi rya Amerika tugiye kubandanya kuganira nawe mu ishyirahamwe ryanyu kugira ngo twumve ibindi cyane cyane byerekeye Sunday Meals urakoze cyane
murakoze namwe
YBSP ni runani ruhurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara
muri iyo ntumbero YBSP irasiye gutera kamo gufasha uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire ico bimariye ejo jewe nawe turazi kamaro guca ku ishuri n'inyungu bizanira igihugu
uwe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana
Kakaeli waurungurira, kagafana wauruma, unumusu nekuga indramu uniform, changikai. Sorori kaye, sorori uniform, hariki basi.
Nanti na hapa shibu. Siku joku shuru.
Kaye.
Sorori uniform.
Masu.
Ishu ya hiki umara kuri twese.
Small step, big changes.
Urukundo rumwe.
Imana leya aba narifise umwana twa Sabrina yahora cyamwe ibarabara ariko ni byari bineze yuko umwana wanje cyamwe ibarabara ndashima Imana yankuri umwana mu ibarabara nkabashimiye n'ishira hamwe cyamufashije cyane akaronka makaye Imana ibahezagire tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye ama isakosi na niforome murakoze imana ibahezagire
ndabaramukije mwese ni Tati Senk Fanuela ndo mumambe wa YBSP iyi akabari sorori kaye kasiye mu edition mbandije gushimira abantu mwese madufashije mu myaka itatu iheze hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri iyo tupa onyoye canke iyo sahani usoroye muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho zabo basubire ku ishuri fasha nawe warafashije
Difuzi chakoshi
uniforme
amakaye
ikaramu
crayon latte gold
ibirato
Radio ich bin ja Amerika yabayi subizo chachu Radio America, yo, ya bayi, sumizo chachu. Mugutera, igihugu c'Uburundi. Ya bayi, sumizo chachu. Mugutanga ijambo, mubanyagihugu, yo, ya bayi, sumizo chachu. Gushikiriza gushikiriza tukona turayaga tugahuza yo twitwi ya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura imyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka America yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu
ya nimuke muri dishya barundi babo
igice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye kuganira n'umushingwabikorwa w'uyu mugambi Sunday Meal akaba ari Christelle Irankunda turaganira kandi n'uheruka kuba umugira neza muri uwo munsi w'ukugerageza gufasha abana rimwe mu ndwi ku munsi wa Mungu yabaye umugira neza muri indwi iheze yabaye umugira neza muri indwi turangije ku munsi wa Mungu ni Elsa Niyongabo akaba herereye mu gihugu cya Canada. Reka duhere twumva muri make byinshi byerekeye Sunday Meal umugambi. Christelle kaze neza mu kiganiro muri isanga urakoze gufata akanya ko kuganira natwe.
Nakoze namwe.
Uwo munsi wa Sunday Meal gisata kigira gatatu cishira hamwe ryanyu harimo nkuko twabyumvise Arthur yabivuze harimo kwigisha abana gufasha abavyeyi baba bakenyezi hamakaba na Sunday Meal. Sunday Meal yoyo ipanze gute itunganijwe gute muri make?
Okay, Sunday Meal ni igikogwa ni guhana nabo bana bana umikora tuka akaba ari umwanya twa turonse indwi yose bihezi bari ku mashure bamwe biga abandi batiga donc no twa duhuye nabo kugira tumenye mbega indwi yagenze gute bahuye n'ibibazo ibihe hamutubwiwe wa cama kibera kwitela matutina isaha ni dia 14h30 hama uko ibitunganijwe naho ni ibice bitatu abana barashika tukabakira tubateguye litem tubigisha ko kuko umwana ari abakiri muto ye bakeneye kuzariga uramwigisha nk'imikaye n'isuku bigaba bitandukanye ndabiva nuko twabiteguye hama kuko haba hepfuzi yose tudahura nabo turashishamo nk'udukino tukino hama ariho tuza gatatu aca haza gupartaja ivyo bifungurwa tuba twaronse uwo munsi mugabo haniniya Sunday Meal ni guhwana n'abana bahoze bizigwa ibarabara ariko twasubije ku mashure kugira tumenye tugumiza ko akaboko turabati mbere abana twakura mu ibarabara ubu twashize ku ishure indwi yose bariga bigenda gute ni naho kuwa mungu twashizeho kugira tuze turamenya ati uyu mwana yaro yagize ikibazo kinyiki tumufasha gute kugira ntacaheberamo
Kuri uwo munsi nyine muba muronse akanya ko kuganira nabo ko kubonana nabo mugasangira zimwe mu nyigisho mubaha ako kajya muba muronse ni nkizi
dushaka kwigisha nko kwisuku dushaka kwigisha ingene nyifato ibereye mu mashure kugira abazovemwo ikintu kizima tukabereka urugero rw'abantu bize tukabika nk'urero nk'abatwebwe ati twe bakuru banyu twarize turabandanya twiga namwe ni muhebe ibiye mukurikize impano tuza turabaha mu mbizi ababyeyi hama no muri ibi bihe hari ikintu cyiza twabwiye ati mugifata ukunuku kugira ntimuzandure biba bivana n'ibyo tuba dufise mugabo hanini yadushimikira ku ndero tukabereka ko ataciza kiri nko mu ibarabara nko mu ki donc tugerageza kubereka inzira irashe tubicishije no mu bukino byose yego
akanya muba mufise muri kumwe kaba kangana gute
nubwo kuri nk'amasaha abiri n'inusu kuko bashika saa sita hama bagataha saa munani na nusu
iyo muronse ako kanya ko kwicara mukabaganiriza muba munakumburanye babaganiriza iki cyane cyane kiba kiri ku mutima kiba kiri mu miryango ikiguma kigaruka mbakunda kubaganiza ni nk'iki
barashobora bamwe barashobora kutubwira ko hari mu batangiye ku ishure kubera imvo zitandukanye bashobora kuba baragwaye cyangwa bakavuga ati desi nagiye ku ishure kubera umubyeyi wanjye yari agwaye cyangwa njyewe narabuze ikaye umwigisha arambwira ko nasubirayo kuko byabaye mu ndwi akatubwira ati ko afise nk'ibibazo nk'ibihari usanga bimugora akatubwira ko adatahura neza ibyo bariko bariga ni naho rero izo ngorane zose tuca turaba ati ibimeze uku n'ukunuka abana bafite ibibazo cyane mu mashure hari umugwi ujeje kugenda kuraba ku mashure hama tukaraba ibya foromasiyo mutweze tukaraba icyo dukora mugabo haniniya ibyo batubwiye baratubwira ko bize abandi ko batagiye ku mashure kera indwara abandi ko batashe badafungura umva ubuzima kurya butandukanye niko n'abana bakubwira ibintu bitandukanye ubwo tuyagerageza kubaba hafi
reka mpindukire gato nganire na Elsa Josepha Niyongabo nawe nyene yabaye umwe mu bagira neza bashoboye guseruka bakemera gufasha icyo gikorwa gihambaye mugira buri munsi wa Mungu Elsa kazi neza nawe mu kiganiro muri Isanga
murakoze cyane mukomire yego
Elsa ahantu ngegato Elsa none wewe icyumviro cyo cyakujemo gute kugira ngo usabe kuja ku rutonde rw'abagira neza bafasha kugira aba bana bantu nikora bashobora kuronka umunsi ubanezera wo guhura nabo n'abasanzwe babafasha cyakujemo gute wamenye gute iki gikorwa
ego namenye YBSP nibikogwa bakora kugabagenzi twariko turayaga ku kintu cerekeye abantu bafasha abana bace baranyiganira ibikogwa byiza YBSP ikora kwa Mungu sindahishikira ndabikunda nguma ndabikurikirana ndetse ndasaba no kuja muri bo gushaka gufasha no gutanga byamye biri muri kamere kanje niko novuga narabona ingi n'abana baryoherwa banezerwa bari kumwe n'abandi tukabaha kamwe mwe bakumva baguwe neza tukabibagiza ibibazo bafise muhiri wabo nandi tenshira mu mutima yuko ndose uburyo nzobikora nkabaha ako kanya keza ko kuyaga kunezerwa kuba Mungu nawe kaba ari gato kubona akamwema mu maso y'uwundi bisumba akamwema mu maso y'umwana zatanga umunezero.
Uvuze ko watabuye kuronka akajyo ko kwishikira, urabona uko uwo munsi wa Sunday ni rugenda, ni navyo byagutinye wumva ugize uwo mutima wo gufasha. Icyo gihe wari wagendeye mu Burundi, wari ko twumva ko uba muri Canada, wari wagendeye mu Burundi aricyo kikujanye canke uragiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'imiryango?
Nenagiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'umuryango, ndabisikiramo bara ndahashika ndumva mewe neza, nanjye ndumva yuko nshitse dans une famille mu muryango.
Yego, nibyaba atacu bigutwaye imyaka yawe yoba ari ingahe, kuko twumva umenga uracari muto umutima ufise. Kumbure ushobora gutera intege abandi mungana? Kumbure afise ibyumviro bisananuye?
Jewe nshitse imyaka 20.
Imyaka 20 gusa?
Ego,
n'imyaka mike ariko ni na myinshi, ariko dushatse kuvuga yuko n'abakiri bato bafise uko kwitanga, uko kugira umutima wo gufasha, cyane cyane abakiri bato baba mu mahanga. Turakunze kubona muri iyi minsi abakiri bato basubira mu gihugu cyabibarutse, igihugu kibarutse ababyeyi babo, bagatangura gufasha mu buryo butandukanye. Niko biri ngaho muri Canada mu bagenzi bawe ukunze kugenderamo?
Ego, niko biri, turaja hamwe tugashira hamwe uburyo buke dufise tugira dushobore gufasha imigwi itandukanye yo mu Burundi, hama duteze imbere igihugu cacu, kuko naco kirakeneye kuja mu bindi bihugu biteye imbere. Kandi guteza imbere igihugu cacu bitangurira mu gufasha abo nyene, abo bana bakiri bato.
Ngaruke gato kuri Christella. Christella, abagira neza murabaronka, nariko mvugana na Christian, mvugana na Arthur, yavuze ko kenshi mukunze kwitura abagenzi, ababanyi n'imiryango kugira ngo ibafashe muri ibi bikorwa mumazemo imyaka itari mike. Abagira neza biroroshe kubaronka?
Abagira neza biroroshe kandi bitoroshe. Ati gute kubera nibaza ko biratugora, kuko si bose babitahura nk'uko Elsa ikora bivuga, we barabitahura n'abadashaka kubitahura, hariho n'ababibona ku bagenzi bakaza kutwironderera kuko yumva ashaka gufasha, hari abo twitura bakadufasha bakanadushikira aho tudashobora gushika, hariho nabo n'abadashoka batwemerera mugabo abamenye igihugu cacu baragikunda bagaheza bakagishigikira. Yego,
urakoze cyane. Kuri rero Sunday Meal turumva yuko abana barahura bakanezerwa bagafungurirwa bagahabwa n'inyigisho, ariko no ku yindi minsi naho nyene murahura nabo mukaganira nabo. Reka twumve zimwe mu ntahe bamwe mu bana mufasha batanga, n'abashobora kuzumva nyinshi zirahari ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yanyu Youth Building in Synergy to End Poverty. Reka rero twumve zimwe mu ntahe abana bashikiriza muri icyo gikorwa cyanyu murimo.
Baramukije amahoro y'Imana, mwese mukumuranyumva. Nitwa Shimira Imana Pascal, nkaba niga mu mwaka wa gatatu, ubu nkaca ngenda mu mwaka wa kane. Nkaba ndababyi barabara, nari nzi ko rifasha, ariko naca n'akamaro kayo. Narahuye na YBSB, yaramfashije mu bibazo byose byo ku ishuri, yaramaye amakaye, yaramaye inifomu, yaramaye keyo, yaramaye na gome. Ndabashimira mwuko ibyo byose mwamfashije. Nkaba neya kamo muri uyu mwaka, mwongeye mudufashe tuje ku ishure twige neza nk'abandi bana. Murakoze, Imana ibahezagire.
Ndabaramukije amahoro y'Imana, nitwa Uwimana Divine, niga mu Kinama kuri Saint Famille umwaka wa gatatu, ngiye mu mwaka wa kane, nabaye wa 14, ngiye mu mwaka wa kane. Narishaka Msorore, Ikaye, Ibike, Ishagoshi, Birato na Kreyo na Gome n'ikaramu.
Ndabaramukije nikije nitwa itemshaka Evariste na nani kama kakande uge mwaka gatano naramenye nabaye windwi mama wa BSP yarane ndi mu barabara butumaranye nyaka ine mu kweranye taho ndafise ndoto arafise ndoto atwese amutse afise ndoto kufashe bizi Chicago natwe tuzofasha abandi murakoze.
Birumvikana cyane ko ari igikorwa gihambaye kandi giteye igomwe ko namushobora gufasha mugakora ku mitima y'abana bakiri bato. Christella, ni igikorwa gihezagiwe. Wewe umaze imyaka itari mike ugikoreramo, wumva gute iyo mushoboye kuronka akajyo ko kuganira nabo bana ukabona n'ivyo uri kurabafasha aho biko birashika?
Nibaza ko ikintu cy'agaciro kuko washakubwira neza umuntu hamukabone ko aratera imbere nawe biragutera intege. Rero abo bana tumarana uwa Mungu turi kumwe, ukabona yuko ariko arakura ariko aramenya byinshi kuva muguye, ukumva nawe ati biragutera intege kubandanya umufasha. Ukabona nk'umwaka wezere mu wa gatatu agiye mu wa kane waramufashije mu ntege nke ziwe akabandanya, ukashibona nyine kumenga utegeka kubandanya kumufasha kugira uzobona agere aho yigeza. Nawe natwe ari ibintu bitunezera kandi bigutera intege.
Ese nawe wumvise gute kumbura ushobora kuba waranaronse amafoto, waranaronse n'ama audio y'ukuntu byari bimeze ku munsi wa Mungu aho waba umugira neza washoboye gushikana imfashanyo kugira ngo bashobore kuronka uwo munsi? Wumvise gute?
Narumvise kamwe we karenze kubera baciye bantelefona barangira video call turavugana n'abana ndababona yari umunezero novo inukuri sinari bwa wumve mu buzima bwanjye ko ndarumva nakoze ikintu cyiza. Nkabona yuko abana banezerewe kandi ndetse n'abari n'ababaherekeje abariko barabafasha mu munezero nabone baranezerewe. Yari umwanya mwiza cyane.
Byumvikana ko ushobora kuzosubira ukagaruka ukaba umugira neza canke ugahamagarira n'abandi kuzoba bagira neza
cyane rwose vuba.
None nko kuri wewe ga Elsa, ubona habuze iki kugira abantu bo mu mahanga cyane cyane ko benshi baguwe neza baramugisha yuko gutera imbere mu buzima kurusha kumbure na bamwe bamwe bashobora kuba bari mu gihugu hagati cyane cyane, ubona habuze iki kugira ngo bitange kurusha ivyo basanzwe bakora kuko benshi barafasha, ariko ubona habuze iki kugira ngo byongerekane?
Icyo mbona kicoba kibuze ni ugushaka. Hariho ugushaka gukora icyo gikorwa cyangwa uri mu mahanga ufite ibintu byinshi ukora ukabona umengo muri uwo mwanya sicyo kiri prioritaire. Ariko novuga yuko kubwanje novuga yuko si prioritaire kuko twama twegeza kugira comparison y'ibihugu tubayemo n'igihugu cacu. Kandi igihugu tubayemo ni cyiza kubera tubikorere turakora kugira gisigaho kigeze, turakora rwose tukajya mu ma activite communautaire tukaba benevole tugasponsoriza nyine tugatanga amahera. Ariko mu gihugu cacu twama tubona yuko twama tubona lukote negatif. Donc novuga yuko abantu tubaye hanze tubona le côté négatif plus que positif mu gihugu cacu. Icyo nacyo ni ikintu cyo guhindura en plus y'ugushaka.
Urakoze cyane Christella. Hoho, ntiwoba wiyumvira yuko canke na bamwe barabyiyumvira koko yuko abantu mu mahanga bashobora kuba bibaza yuko amahera make adashobora gushika kure, kumbure bakavuga ati amadorale mirongo ibiri amadorale mirongo itanu ntaca zomara n'ubundi ni make ico co bari kimwe mu bituma kumburiye badafasha cyane nkuko bofashije kuko bimwe bimwe bishobora kuba bidafata uburyo bwinshi cyane gose ugereranyije n'uburyo abantu bo mu mahanga bakoresha
je kwije kandi nibaza yuko hari ukutarunka information abantu usanga nkuko interview yabimenye akatwegera akabona ko atari amahera menshi akifatanya natwe ego abo bandi rero usanga batarabimenya kuko babimenye bakumva uburyo bisaba amahera menshi gose kandi hari umwe umuntu umwe atanze ayo make undi agasanga make udusanga yagwiriye kandi uretse yuko nayo vandola ushobora gusanga bibaza ko ari amahera make ashite bigiwaje ashobora kuba amahera menshi kuko design y'umwana niba iri hejuru cyane rwose tuyarose nayo makeyi akura ikindi hama babaye benshi dusanga yamahera abaye menshi nibaza ko hanini iya hariho utaba bamenya icyo gikorwa
abariko baratwumva kumburi bashobora kuba bariko baribaza ati mbega Sunday meal kugira ngo umuntu abe umugiraneza wa Sunday meal bisaba amafaranga angahe bigenda gute Sunday meal ibitunganije gute kugira ngo umuntu ashoboye kuyifata mu minwe nk'uko Elsa yabigize agafasha
Sunday meal uburyo butatu ariho Sunday meal itwa inpi ku izina rya Sunday meal stamps ariyo no itwara imyiteguro yose itwara amahera 750,000 hariho n'indi yitwa Sunday meal special ya 380,000 hariho n'indi yitwa mega Sunday meal ya 550,000 rero ingene ibintu jambaza kuzitandukanye gute kwa amahera atandukanye ni naho activity iba ibishaka gusa mugabo no konta niba ari imwe kuko urumva kuva 550,000 na 760,000 mugabo nk'uzi kuko kiragenda neza bivana n'uwo muntu yadufashije uwo munsi n'uburyo bw'ibanki biravana gute bitegura
Ego Elsa Josepha yabaye akarorero keza cyane ni nayo mpamvu twiyumviriye kumutumira muri iki kiganiro kugira ngo atange akarorero ku bandi bigeme bagenzi biwe n'abakenyezi kumbure mu gihugu no mu mahanga Elsa Josepha yabaye umugiraneza wa Sunday mega Sunday meal kuvuga ko yashikanye ayo mafaranga arenga ku 500,000 by'amarundi Elsa tugire nk'amafaranga y'amadolari nangahe kuba twumva baba mu mahanga washobye kwegeranya kugira ngo icyo gikorwa kibe bamwe bashobora kuvuga ati ni make cyane abandi bakavuga ati na mahera atari make wewe washobye kuyegeranya gute mu mahanga kayarangahe
c'est une chose qui gagne $175 canadiens
no kuvuga wakoresheje amafaranga angana n'amadolari 175 ayo akaba angana $500,000 by'amarundi byashoboye gukora ibintu bihambaye ku munsi wa Mungu abana bararyoherwa abana barahura barigina Christelle atubwira ingene byari bimeze uwo munsi wahijya ejo abana bari bafise umunezero wo kuronka mega Sunday meal
abana bari banezerewe abana bari banezerewe twarabigishije turabaha umwanya w'ugutamba barakina ubukino hari n'imikino basigaye bakunda twarabahaye umwanya umwana kugira yisanzure hama bareza barafungura ibyo kugeza bitetse neza kuko n'amahera ntiyari makeyi barafungura baranywa ifana baratamba urumva nziza cyane
bitandukanye n'izindi Sunday meal tubwira bimwe mu byo bafunguye muri mega Sunday meal bitandukanye n'izindi Sunday kumbere nazo nyine nk'uko wabivuze biba byagenze neza ariko nko muri mega Sunday baba baronse utuntu nk'utu
muri mega Sunday meal barafungura ipirawo barafungura ubushaza barafungura inyama barafungura n'isombe biba bivana na menu icyo gitwatanze barafungura banywa n'ifana muri special bitandukanye banwa ifana yonyene muri mega ko muri special na na special no banwa ju haba muri na ho barafunda kusa ni bazisho bano kurango uwa muga wa uhebe wa bayi tsanzuka isa zagende neza ni mega niba abana babagire kumva galizi abari dogya kuri
Elsa birumvikana warabagiriye umunsi mukuru w'ipirawo aho nanje nibaza ko no kwitabira umunsi mukuru none gakristera ibyo kujya biryoshe nk'ibyo kandi birimo ingaburo biba byatezwe hehe mura mwabiteguye mwebwe nyene canke murabigura biba byagenze gute
ni turigura ni sasi cyabantu cyehe cyo kwitudanira ahubwo ni mitwe nyene kwayungunganije ingene kwa mungu tukukwa matukyo nga umuunga aduteke ya nungu mambo umulitukwe yuki asangwa kwa izubi
Elsa akajambo umva woha abantu bari mu mahanga ikintu woshimika ko iri kurababwira ibijanye na Sunday meals ubabwira iki
jewe nobwira no batirinteke nkuko Kristali yabivuze ni ikintu cy'agaciro kandi gufasha umwana surtout mu gihugu cawe cy'amavuka ni gutegura Burundi bw'ejo no kubaka igihugu cyiza ni ndetse no kwitera umunezero wenyine kubera akanyamuneza k'umwana karasumba akanyamuneza k'umuntu wese kubona ari karatwenga ukabona umwigishije kandi n'igikorwa cya YBS ni cyiza ntibabigisha gusa barabakurikirana no mu buzima busanzwe ndateye intege abo bose bari mu mahanga tungana bansumba baze barafasha uko bashoboye mu buryo bafise
ego ama Christelle tuvuze ku bijanye n'amashirahamwe kumbura ashobora gufasha kurusha Elsa yihaye kuzobwira abatari bake kumbura hamwe n'amashirahamwe azoza araza amashirahamwe yoyo aritabira iki gikorwa cyo gufasha Sunday meal canke n'ishirahamwe ryanyu muri rusange
amashirahamwe nawe nyine aradufata mu mugongo mugabo haniniya amashirahamwe adufasha mu ma activite nayo abakomeye hariho nka activite amadukora hagati mwaka yo mu kwindwi mu kwindani mu kwicenda itegura kurungika abana ku ishuri ni naho tudodora ku mashirahamwe atandukanye cyuko turondeza ibikoresho by'abo bana baja ku ishuri baradufata mu mugongo canke no mu gutegura umunsi mukuru witwa cane Noel pour les enfants tugira mu 12 ni kuko dusangira n'abana benshi batari bakeye naho abashama kunda kudufata mugongo ubwo ntikibuza nuko iyo dimanche ya niba dimanche ari nk'ishama cyangwa idufashije ari mu particulier mugo cyane cyane aza ko dimanche afata nk'umuntu abagenzi nayo mashama tutari bagiye kuba dufasha mu bitari bikene bimini
nawe kumbura ucubwira ko Christelle utubwire uburyo abagira neza abagenzi inshuti bashobora kubaronka haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke kuri telefone duhere kuri telefone bo baronka ko nizi
barashobora kutwandikira kuri 229 670 canke bakatwandikira kuri Facebook canke Instagram bakoresha ayo ma rezo sosiyo ubwo nimero ni 61 229 670
hama ku mbuga ngurukana bumenyi muri hehe amazina yanyu n'ayahe
kuri Facebook ari naho ariko twitwa no kuri Instagram ni YBSP ni haba ni Greg BSP YBSP ari mu funyafunyo Instagram tuliko na Facebook bashobora batwandikira
Ego aho none ibikorwa bibera aga Christella ni hehe kugira ngo kumbura abantu bazi abari Bujumbura babibone babone ko ari koko vyo mu bikora buri wa Mungu bifatanye namwe biba bibera hehe ku muso wa Mungu
ku muso wa Mungu ni misi yose Stella matutina isahani ni saa sita kushika munani na nusu ni kibanza gushikuza acaye mitera matutina umuntu aje muri ayo masaha canke na yoze sehindi aradusanze
Hama Elsa wewe urifuza kuzosubira mu Burundi ugakora icyo gikorwa kumbure hari yabagenzi bawe ubuhamagarira kuzoguherekeza uravyiyumvira
Ego turavyumvira gose muri juillet mu kwindwi tuzosubirayo nzanye n'abagenzi banje tubana hano muri Canada gukora igikorwa kindi ciza twongere tubongere ko n'uburyo bwira dufashe abana mu bikoresho byo gusubira ku ishuri muri September
muzoca kwifatanya n'iri shirahamwe cyangwa ikumbire n'andi mashirahamwe nayo nyine
n'iryo shirahamwe n'andi mashirahamwe bishobotse
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Christella dusozera akajabo ka nyuma bushikiriza inchuti ababanyi abagenzi n'ababa mu mahanga muvuga mute muri make muri iki gikorwa kidasanzwe mumaze mu imyaka gikorwa mwihaye jambo ni kwawe
no batumira ko muze tukifatikanya hamwe tugakora tukigisha abana ni bato yibanje ni bato y'umwe wese kuko ni ukado za kejo ku Burundi umwana umufashije nawe umutera umutima wo gushaka gufasha abana bagenere ko twese tukuja hamwe nawe tuza muri twege ngo wabona akamufasha
Amadu hereza nawe Elsa Josepha ugira abatwumva akazina kawe aho uherereye kumbure na telefone bo kuronka ko canke kumbuga ngurukana bumenyi wakoze igikorwa gihambaye hari abantu bashobora kuba biyumvira kwifatanya nawe kumbure gukora ikindi gikorwa canke kuzojana nawe mu kwezi kwindwi aho uzosubira mu Burundi bo kuronka gute
Ego jeni nitwa Elsa Josepha Nyongabo no ku mbuga ngurukana bumenyi niko nitwa numero de telefone zanjye ni 613-240-9304 abamba muri Canada muri Ottawa
iyo nimero ya Elsa mu Kirundi turayibasubiriramwo 6-1-3-4-0-9-3-0-4 yasubiramo 6-1-3-4-0-9-3-0-4 akaba bahamagarira mwese kwifatanya n'iki gikorwa cha Sunday Meal aheruka gukora igikorwa ciza cyo kuba umugira neza wa Sunday Mega Meal nongere ndabashimire cyane ku kanya mwafashe aho muri ko murakora iki gikorwa gihambaye cyo gufasha ugwaruka akaba ari ukazoza k'igihugu cy'u Burundi Nongere nshimire umuyobozi w'ishyirahamwe ryanyu Arthur Mugisha kubona yafashe akanya ko kuganira natwe.
Iwanyu
mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara